Kuri uyu wa mbere hatanguye ihuriro ry'abahinga bategura ibizoganirwa ko muri iyi nama ihuza intumwa z'ibihugu 11 by'akarere ka Afurika yo hagati. Umubonano w'abashikiranganji b'imigenderanire canke intumwa zabo utegekanijwe ku munsi wa 4 n'uwa 5 w'iyendwi. Ibihugu byose byarungitse intumwa muri iyi nama. Ivyo navyo ni Angola, Uburundi, Cameroon, Centrafrika, Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Gabon, Guinee Equatoriale, u Rwanda, Sao Tome Principe na Chad. Ivyo bihugu byose bihurira mu mugwi w'amaho wa ONU ujejwe umutekano mu karere ka Afurika yo hagati witwe Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Mu myaka itandatu iheze kuva haduka imvururu za politike n'ijyambere Burundi bwakira inama nk'igihuza ibihugu by'akarere n'intumwa za ONU. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu izo Ntirampeba avuga ko ari ikimenyetso gifatika kw'amahoro n'umutekano byasasagaye mu Burundi.
Baravyihweje baravuga bati oya reka dutsindire Bujumbura kuko havugwa neza hayagwa amahoro hari umutekano. Nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva hanze. Bati reka rero duhuri Bujumbura nta kibahungabanya basanga ibintu byose birakwiye kuko mutahure yuko bene wacu bavukanye inama nk'izi tutari tuziherutse kandi murazi igituma. 2015 murabona ko hari mu njyane hari mu biki mu migumuko. Uno munsi rero kubona inama nk'ikoranye i Bujumbura ni ukuvuga ko hakeye harabona hameze neza.
Yamara naho biri uko hamaze iminsi hibonekeza ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu batari bake. Akarorero n'abantu hafi 30 bishwe mu kiringo cy'amezi abiri gusa muri ubwo buryo abandi bagategerwa ku mabarabara yinjira mu gisagara cya Bujumbura. Aha uwo mutegetsi arahumuriza abashitsi ku mutekano utunzwe bikwiye. Mu bibazo bazoshimikira ko harimo imigenderanire hagati y'ibyo bihugu. Aho Burundi burashima ko iyo nama ibaye buriko buranagura imigenderanire n'u Rwanda.
Hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero nibyo ntawo bigeha imigenderanire yaratsitaye biturutse ku Rwanda zo mu 2015 mugabo raba uko ibintu biriko biragenda. Hariho utwigoro ku mpande zose tukurondera ko ibi bihugu byosubira mu migenderanire myiza. Abashikiranganji bajeje imigenderanire bagahurira se nyinemba bakabiyagako hagere n'ibyahereye hajya mu kuvuga ko hariho ibikorwa bibandanya mu ntumbero yuko iyi migenderanire yotosorwa abarundi n'abanyarwanda tugasubira tugasumiranira tukabandanya duhana bagenzi tukabana nk'ababanyi beza. Ari nacyo gituma naho coza ku rutonde rw'ibizovugwa n'iyi nama atamakenga namwe giteye.
Ikindi kizoshimikirwa ko ni imvururu zamazaduka inyuma y'amatora muri ibyo bihugu hamwe no kurwaniriza umwasi hamwe.
Hariho ibihugu usanga biri mu ngorane mugabo ingorane z'umutekano mu bisanzwe si umutwaro w'igihugu ku gatwe kacu. Inzu y'umubanyi iri kirasha ntiwoja ngaho ngo twenge ari n'igihe nagwa wifatwa. Aho ho nyine kuba ari ukugira ngo nimba hari ikibazo kihari tukironderere inyishu kitararinda gukura. Nimba amatora yaragiye araba akabamwe udutosi utunenge abantu bakidoga bakagira gute mu ntwaro rusange muri demokarasi uwatsinze n'uwarushijwe bahana ukuboko barakezanya igisigaye haba hasigaye gutunganya utwo tugorane twohava tuzana icuka kibi inyuma yayo. Abatsinze bashikira ubutegetsi hama mu kurongora igihugu bakamenya ko batwarira bose. Tuzobabwira uko iwacu bimeze tuzokumviriza n'abandi mu bindi bihugu. Ababanyi ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baraherutse mu matora, muri Centrafrika baraherutse mu matora, muri Kameruni harabaye amatora, mu Rwanda harimirije amatora.
Bitegekanijwe ko iyi nama igira 51 izo kwitabwa n'ivyegera 4 vy'umunyamabanga mukuru wa ONU intumwa z'ubumwe bwa Afurika n'imiryango ihuza ibihugu nk'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ahandi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.